VOA. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi, mwaka w'2016. Ni umunsi u Burundi n'u Rwanda byibuka kandi bihimbaza imyaka 54 irangiye bironse intahe yo kwikukira. Umunsi mukuru mwiza u Burundi n'u Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Etienne Karekezi hano i Washington. Mwese ndabasuhuje. N'umunsi rero w'ubwigenge, imyaka 54 irangiye, u Rwanda n'u Burundi byigenga rukwikukira mu Kirundi. Ibihugu byombi byasubiranye ubwigenge bwabyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi 62. Mu Burundi uyu munsi wizihirijwe mu ntara zose z'igihugu. Umunyamakuru rya Amerika Fidelite ishatse we yagiye mu ntara ya Rumonge aratubwira uko byari byifashe.
Inta ya Rumonge mura kugira gucu Burundi cyo kimeze nta 28 gize Burundi yahimbaje imyaka 54 ya Burundi bihukiye. Kubanya Rumonge imyaka 54 ya Burundi bihukiye ishitse intara yabo imaze kwiza ikiringo cy'umwaka yigenga. Aho ni mu gihe Rumonge yahora rimwe mu makomine y'intara ya Bururi. Urabata b'intara shasha Rumonge bigira imana Juvenal muri ibyo birori yabyicese abanyarumonge bari ku mugwa mukuru w'intara bimaze kuranguka ubwego bw'intara mu kiringo cy'umwaka ngimaze yigenga. Kiretse ibyaranguwe bw'intara, abanyagihugu bari baje mu birori bihimbaza imyaka 54 yeze ubundi byikukiye bavuga ko kwigenga kw'intara ya Rumonge kwabazaniye uturusho. Naho biruko mu kirundi bari yamaze bati nta nyama itagira gahunzi. Abanyagihugu twaganiriye barishimiye ukoroherezwa ukwigenga kw'intara yabo kwabazaniye. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge byeteye ishatse juje Amerika.
Mu Rwanda ho umunsi ubwigenge bizizo tariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi ari nawo munsi ingabo z'umutwe wa FPR inkotanyi zafashe ubutegetsi mu Rwanda. Departement ya leta z'ubumwe za Amerika ni Ministeri y'ububanyi n'amahanga yarayitangaje icyegeranyo gishya cy'icuruzwa ry'abantu ku isi yose cyitwa TIP, mu cyongereza ni Trafficking in Persons. Mu munyamakuru wa Amerika Thomas Kamini ugiye kutugeza ibisobanuro birambuye kuri iki cyegeranyo aricyo raporo ya Departement ya leta.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko abantu barenga miliyoni 20 bakiri mu bucakara muri iki gihe. Asobanura ko gutangaza iki cyegeranyo bigamije gukangura abantu ku kibazo cy'ubucuruzi bw'abantu bwinjiriza ababukora amamiliyari y'amadolari buri mwaka. Ku birebana n'u Burundi, TIP ivuga ko akaduruvayo ka politiki kamaze umwaka kabaye kahaye icyuho kinini abacuruza abantu. U Burundi ngo ni igihugu giturukamo abana bajyanwa gukoreshwa imirimo y'uburetwa n'iy'ibitsina mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu by'amahanga nk'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania n'Uburasirazuba bwo hagati. Ku birebana n'u Rwanda, TIP ivuga ko rukomokamo, rukabicyambu kandi rukakira umubare muto w'abakobwa n'abana bakoreshwa imirimo y'uburetwa cyangwa y'igitsina. Abava mu Rwanda bajyanwa hanini muri Uganda n'akarere k'Afurika y'Uburasirazuba, mu bihugu bya kure nka Emirates Arab Unis, Malaysia, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Guverinoma y'u Rwanda iramagana ibyo TIP iruvugaho. Mu itangazo yarashyize ahagaragara mu izina rya Leta y'u Rwanda, ambasaderi warwo hano i Washington Mathilde Mukantabana aragira ati ibyo TIP ivuga ku gihugu cyanjye ntaho bihuriye n'ukuri. Birirengagiza nkana iby'u Rwanda rukora kugira ngo rurinde abanyarwanda ubucuruzi bw'abantu, ahubwo bigamije izindi nyungu za politiki y'imiryango izwi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uhereye ku cyegeranyo TIP urasaba Perezida Barack Obama gutegeka guverinoma zose z'ibihugu bibona inkunga ya gisirikare ya Amerika guhagarika gukoresha abana nk'abasirikare. Ibihugu biri ku rutonde ni Birmania, Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Iraq, Nigeria, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani, Siriya na Yemen.
Thomas Kamindi, turagushimiye cyane.
Et Cynthia da Thomas Fidelité murakoze cyane gose ku makuru mu heje kudushikiriza ubonaho nk'umwe mu bimenyereye ni wa mwanya kiganiro muri sanga uyu munsi nk'uko twayabwiye no munsi mukuru mu Burundi wo kwibuka imyaka 54 irangiye Burundi buronse intahe yo kwikukira twabwiye ko mu Rwanda umunsi wo kwikukira baronse intahe yo kwikukira naho nyene wari umunsi umwe no Burundi kuvuga ko heze imyaka 54 no Rwanda ronse intahe yo kwikukira abarundi bo mu migambwe yose yo mu ntara zose z'u Burundi bariuka incungu y'u Burundi Rudoviko Rwagasore yagwaniye kwikukira ku Burundi kanabizira abarundi bariuka cyane cyane icivugo ciwe c'ubumwe ibikorwa n'amajambere yamara kuvaho iyi nsinzi ibonekeye umwe ibikorwa hamwe n'iterambere byagiye biratituka icatumye abarundi bava ku murongo wo gushira umwe imbere n'ikihe ikintu co basubiza mu kivugo ca Rwagasore co kunga ubumwe burama co n'ikihe uyu munsi rero twatumiye umushiga ntahe Gérard Ndwayo hurikiye mugambo y'iprona uri muri leta yigeze no kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 akaba kandi yarabaye umuvugizi umugambo y'iprona n'umuhinga yanonose kandi ibazo vya politike hamwe n'ivyigwa vyerekeye kahise mwaramutse neza mushiga ntahe Gérard Ndwayo
ndabaramukije neza munikije
turabakije mu kiganiro muri sanga
murakoze kudukeza kandi natwe twagomba gukeza abarundi baronse ntahe kwikukira itariki mbere n'abandi atari abarundi hariho n'abandi baronse ntahe kwikukira itariki wo mu bindi bihugu
ego murakoze imbere ariko yo gutangura ariko tubanze twumvirize ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije abarundi igihe umugambwe wiwe uprona waruheje kuronka insinzi mu matora
uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinzi uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo byerekeye Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene hari vyerekeye amashuri n'ibindi tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahura muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni rityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye ineza ya bose nidushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse
ijambo ririmwo impanuro nyinshi cyane zishimikiye ku gushira imbere ubumwe bw'abarundi ukubahana hamwe no gutwarira abarundi bose mbere ko tuja ku muzi w'ikiganiro cy'umunsi mushiga ntahe Gérard Ndwayo tukihweza ibyagenze nabi kugira ngo abarundi bate umurongo w'umwe ibikorwa n'amajambere icivugo barazwe na n'incungu y'u Burundi nashaka mutubwire majambo make cyane rwose insiguro y'umunsi ku barundi muri rusange
murakoze cyane insiguro y'uno munsi nk'uko abarundi benshi bashobora kubidirikana canke bakavyipfuza no munsi mukuru utwibutsa aho Burundi bwaronse intayo kwikukira aho Burundi bwaronse intwaro ivuye mu matora y'abarundi atakanenge aho Burundi bwashikira ubwigenge cyane cyane mu byo gutunganya ibya politike iby'ubutunzi n'iby'imibano atawuri ku gakano no kuvuga yuko ari umunsi ukomeye ku barundi abarundi bareba kwiye kuwishimira ariko na cyane cyane bagakurikiza iragirye abasokuru rishingiye kubikogwa rishingiye kugufatana munda rishingiye nkuko muganwa Rodobiko kwa gasore ahejeje kubitubwira kutishima kudashira isoni cyane cyane no kushinga inzego zihumuriza bose
ikintu kitagenze neza ku bwanyu n'ikihe ko kuvaho iyo nsinzi ukwikukira ibonekeye abarundi baciye muri byinshi ikarabaye indyane zikomeye cyane rwose amatora yarabaye n'ivyo ariko indyane ntizabuze abarundi babaye bigaba canke nirwa gasore atatanze ubutumwa butomoye cyane
ubutumwa bwaratanzwe bikwiye kandi navuga yuko kwa gasore ku barundi ari akarorero katazozimangana kugene yitwara n'ingene yatunganya ibya politiki ariko nkuko bivuze ibyagenze nabi mu nyuma nubwo ko atari bike kuko kuva muri 61 uradi byashikiye Burundi cyane cyane mu byerekeye politiki mu byerekeye umutekano n'ibintu usanga byarashubije inyuma igihugu cyane cyane mu byerekeye ubumwe murazi ko kuva muri 61 habaye ubwicanyi bufatiye ku moko canke bufatiye ku bya politike muri 60 mu myaka yakurikiye 64 65 gutyo mbere birarushiriza muri 72 tutibagiye ibyabaye muri 69 birabandanya no mu myaka yakurikiye muri 88 91 93 mbere haraba ingwano ikomeye hanyuma haza amasezerano y'Arusha mu mwaka w'2000
ndumva telefone isa n'iriko iracika ariko mu kanya turasubira gutelefona turabiko twamubona ikintu rero gihambaye cyane rwose nk'uko muvyumvise ikintu cyabuzwe mu ijambo Rudoviko kwa gasore yashikirije abarundi mugambwe ipona hoje kuronka insinzi yo kwikukira kwari uko abarundi bose haba uwatsinze haba uwatsinzwe bose boja hamwe ikabakagira ubumwe bakitaba cyane cyane ibikorwa by'iterambere ikabakitabitarambere bakagira ubumwe bakongera bagatera imbere majambere y'igihugu cyabo bakaba igihugu abantu bose bubahana uwatsinze akubaha uwatsinzwe ikanuwatsinzwe nawe nyene akubaha uwatsinze bose bagakora ari ba murundi umwe
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma ya maradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika barabonye kwiyo radio yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
Iradio y'ijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye
akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyumviro vya bose mu myaka 20 heze
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha
kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka
Tubibutse inshuti mwese kumunika muri bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni kiganiro muri sanga turiko tuvuga uyu munsi ku byerekeye insinzi y'u Burundi ukwikukira ku Burundi u Burundi bwaronse intayo kwikukira kanu Rwanda mu myaka 54 irangiye muri iki gihe umutumire wacu uyu munsi n'umushya ntaye Gerard Ndwayo akaba Gerard Ndwayo rero yari yahoze ari umuvugizi umugambwe ipona akaba yari itoje mu matora yarahiganywe matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mushya nta Gerard Ndwayo nibaza ko yagarutse mu bandanye mu heraheze icyumviro mu ariko murashikiriza
nariko ndavuga yuko intayo yikwikokira niko u Burundi bwarayironse kandi ni byiza cyane kuko byatumye abarundi bonyene bitunganiriza ubwabo ibyerekeye ibyo gutunganya bya politike by'ubutunzi n'imibano ari nkuko nabivuze mu myaka yakurikiye kandi ku nshuro zitari nke ubumwe bwarahungabanye kandi igituma bwabuhungabanye novuga yuko ari hariho uruhara kumbure rw'abanyamahanga ariko n'uruhara rw'abarundi rurarurimwo ariko ubumwe mu bisanzwe buca butuma ibyo bwigenge ubugabanuka igihe ubumwe utabungabunzwe ubwigenge bw'igihugu buragabanuka ni nko mu by'ubutunzi naho nyene igihugu novuga ko kitagumye gitera imbere nk'umuzinga harabaye ingorane mu byerekeye iby'ubutunzi kandi izo ngorane zishobora no kuva ku mbo za politike bigaca bitandukira n'iby'imibano novuga rero yuko u Burundi bwagize ingorane ariko nkuko twama tubivuga igikuru usukugwa igikuru n'ukubyuka canke guhaguruka naho bobo baguye hanyuma ugaca ufatiraho icigwa kugira ngo ntuzosubire kugwa
mu ijambo yashikije mu kanya gato cyane ngose mumpe umwanya muto ariho abashinga nta baturindiriye turi kumwe abanywa nyuma radio ijwi rya Amerika Charles na Jackson ikana Ezekiel mu majambo make cyane ngose mu ijambo Rudoviko Rwagasore yashikije yavuze ko Burundi butigeze bugwa mu isanganya ku bwanyu Burundi bwamaze kugwa mu isanganya
Jesse novuga ko u Burundi kugwa mu isanganya ico umugani wa Dubiko Rwagasore yagombye gushikiriza ni gihe igihugu coba kigiye mu ngorane zimwe kidashobora gutorera umuti nayo kuja mu ngorane ibihugu byose biraja mu ngorane uko nkomejeje kubivuga igikuru sukugwa igikuru no kumenya n'igihe waguye yuko ushobora kuvyuka ukivyukiranya mbere ukaronka ingufu zirushirize izo wari ufise ngaha rero nagomba gushigikira ico civugo c'umugani wa Rudoviko Rwagasore nibaza ko ari icivugo cyo guha ingufu abarundi cyo guha ingufu cyane cyane abo bose baba mu gihugu kiba gifise ingorane ko batokwihebura kubo kwamana ntaryo babona ko hariho inzira ikuva muri izo ngorane
tubibutse inshuti mwese kumuri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Charles mwiriwe neza
mwiriwe neza
murakomeye murafise ikibazo murafise icyumviro
yego turaho icyumviro nakabazo kamwe nongere mbaze uwo mutumire
yego
hanyuma gishenda nka n'interano gatoyi gusa
yego duga ku ijambo
yego hanyuma uwo mutumire yavuze ngo ukibisukurwa ngo ukibi n'uguherayo
yego
mengo niko yakoresheje uwo mugani
yego
nukuri yo dutomora neza kuko ndabona abarundi twaraguye kandi twaraheze kuko ibyakurikiye kuva tucikukira ni byinshi cyane biteye ubwoba uwo ndabizi n'umutumire azi ibintu byinshi kuri icyo araza kumpa umuco neza adusigure kuko nikiro cyumvikana hanyuma rero mpereye kuri iri jambo nyakwagwa Gasori yavuze
yego
iri jambo ni jambo rikomeye mugabo twebwe abarundi twaragitiranyije nukuri twaragitiranye ntacyo twakurikiranye no munsi nta muntu yabwiye ngo umurundi rw'abarundi barundi no munsi turasanzaye turi hijya no hino uraba barundi no munsi ubukene burarembeje abana bari uraba barundi no munsi bari mu bintu byinshi byo kumena amaraso byo kugiranira nabi bitandukanye uri yuko kwibuka yuko twikwe ku muzungu kugira dufatane mu nda twubaka igihugu cyacu no kuryana no kuvugana nabi no kononeranira utuntu dusanzwe tudasanzwe yewe rero nagira mbwira uwo mutumira agire ikintu ndazi yuko afite benshi bamwumviriza naho benshi bamaze kuvuga ibitari bike kuva iyo myaka tukikukira bamaze kuvuga ibintu bitari bike mugabo nta gihinduka reka none umunsi abantu babandanye bavuga mugabo n'uno munsi na wenyene agira ikintu kigaragara kiboneka ashobora kugira abantu abarundi twikubite twikubite agashi n'ukuri tugaruke tuve ibuzimu cyo kibona murakoze
urakoze Charles Ricardo ni jambo Jackson muri neza murafise kibazo murafise cyimbiro
cyimbiro
yego
yari kuba byiza umunsi kwikukira tubiye ari mu mutekano niko murabona ko ubu igihugu kitatuje harimo abantu baricana inzara ibintu byinshi ariko tugasaba ababijejwe cyane cyane umukuru w'igihugu ko gerageza ibijyane biri mu gihugu nk'uko muganwa rwafika ngo basore abivuze tugakorera mu bumwe hama igihugu kigatera imbere
murakoze Jackson reka duhe n'ijambo Ezekiel mwini benenza
amahoro meza
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndafite ikibazo n'icyumviro nagomba kuvuga yuko twumvise kwa gasore amajambo yagiye aravuga tubona yuko n'ibyo yakoreye Burundi tubona yuko asa n'uko yoba yararuhiye ubusa kubera ibyo kwa gasore yase ibyo yiyamiriza ibyo yanka n'ibyo byaciye bibyuka mu nyuma mbere abicanyi baca bahera kuri we nyine baramugandagura gushika n'ubu n'aya masaha abarundi baratagandagurwa bataka icyo bazira baracararara ubundi baracarara inyuma y'igihugu kandi bari abarundi mugihe kwa gasore aricyo yanka yagomba ko umurundi yikukira akagira umwidegembyo akagira aha bakagira aba mu rugo rwiwe mugabo nimuraba ubuye abarundi bakorewe nyuma mu makungu ni benshi cyane hama ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire turazi ko ari umuntu azi byinshi ari mu mabanga akomakomeye y'igihugu none abona abarundi none twokora iki kugira ngo tugendere iragi rya kwa gasore wacu
urakoze Ezekiel mushinahe Gerard Ndwaye mu gice muvuze kubyazo ikane byimbere byashikirijwe na Charles Jackson na Ezekiel Charles akaba yavuze ko abarundi naho bavuga ko urundi bitagwa mu manga bavuga ko abarundi bahezeyo hanyuma umushinahe Ezekiel nawe akaba yavuga ko kwa gasore yowe yaruhiye busa Ezekiel abaza ikintu abarundi bogira kugira ngo basubire bagendere iragira ya gwagasore mundiwe kwijambo
mu murakoze nkundikije nagomba gushimira abahejeje gushikiriza ijambo cyane cyane Charles Jackson na Ezekiel nibaza ko bagarutse cyane cyane kukugene igihugu cagiye kiraja mu makuba novuga tagira izina amwe amwe nko muri 72 canke muri 93 naho habaye ni ibindi bihe bibi nivyo twofatira ko ikintu novuga niki kandi ni ikintu gikomeye igihugu ni igihugu ni kuvuga ko kiba kirimo abantu benshi kandi novuga ko igihugu kidashira nico gituma inyifato y'ukwihebura irashobora kumvikana mu gihe igihugu kiba kiriko kiraca mu bihe bibi aha nagomba ntange hariho uwigeze gutwara igihugu c'ubwongereza yari umushikiranganji wa mbere yitwa Winston Churchill yavuze nuko ngire ndabivuge mu gifaransa yavuze mu cyongereza yavuze ati quand tu traverses l'enfer surtout continue d'avancer bivuga iki bivuga ko yashatse gufatira ku makuba ibihugu bya buraya byagize ariko naho byayagize byarayavuyemo kubera iki kubera abantu bari bafise ubutwari kubera abantu bari bafise umutima wo kwitsinda umutima wo kwihangana n'umutima cyane cyane wo kumenya iyo bariko baraja kuko iyo uzi uri kuraja urashobora kuronka inzitizi mu nzira ariko izo nzitizi ntizikubuza kubandanya urugendo urimo igikuru no kumenya iyo uri kuraja rero ngaha impanuro nagomba kuvuga nuko abantu batokwihebura niko barashobora guca mu makuba hari nk'abantu novuga ubu basanza inkuko yabivuze boba baragize amakuba mu miryango yabo kubera imvuza politike cyangwa izindi hari mbere n'abari abahungiye hanze nabo nyine ntibamerewe neza kandi nkuko twabivuze iyo igihugu cikukiye ni ngombwa ngo abantu bose babe muri cyo mu mwidegembyo harashobora rero kuba ingorane ariko izo ngorane ntizivugwa no kwihebura
ahubwo zivugwa no kugira umutima rugabo umutima w'ubutwari utuma turonderera hamwe umuti w'izongorane aha mbere Ezekiel yavuze ati none icokogwa nigiki jewe no vuga ko icokogwa cya mbere ari uko abarundi bogira umutima ugufatana munda ariko bagira ico berekeje no kuvuga aho bagomba gushika tukareka guterana ibidashika guterana ibidashika no kuvuga iki nico no kwita nka dialogue de sourds naho umwe agomba kurega uwundi nuko na badashobora kwiraba kenshi rero iyo ugomba ko haba ihinduka uritangurira kuri wewe ariko ukagendana nabandi ukamenya uri kuraja hari ibyo ushobora guhebera uwundi muri iki gihe ariko nawe akaca ashobora kuguhebera ni ibintu rero byo gushira mu ngiro ngaha rero niho navuga nti reka tureke kwihebura ahubwo turonderere umuti hamwe ivyo babihanze Burundi kugira ngo twerekeze amajambere n'amahoro arama
ego me turafise wundi munywa ni radio ijwi rya Amerika prote muri beneza murafise kibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku myaka 54 irangiye Burundi buronse intahe kwikukira ika twakwibutsa ko no Rwanda rwaronse intahe yo kwikukira uyu munsi nyene umutumire wacu ni umushyana Gerard Ndwayo tukaba kandi twari ko turavuga ni iragi rya gwagasore ariryo ubumwe ibikorwa hamwe n'iterambere duga kwijambo
yego murakoze ubwambere na mbere ku mijambo
yego
ama nagomba cyane cyane mvuge ku kibazo cy'u Burundi kumbere kuko nanjye ndi mu Burundi twiweje cyangwa se kumbiriza rya jambo rya nyakwigendera umugani watari umugani rwa gasore ruyi ukabisa ugerageje kubyumviriza urumva ko ririmo impanuro abarundi bashyiye gihe zari zibafitiye akamaro abarundi buno munsi zibafitiye akamaro mbere urabye n'abarundi muri kazoza ziba zibafitiye akamaro nyagaje kuheza rya jambo ni jambo mbere navuga ko ridata gaciro ni jambo rifise novuga kanovera ku buryo bwihariye ama rero ndojane n'iki kibazo nza kubaza ni intererano cangwe akagoye kumbure impanuro cangwe umuntu yoha murundi mugenzi wacu by'ukuri twumvise rya jambo tugerageze turigendere burya bumwe yavuga turabe ko twobugendera hanyuma kumbure igihugu cacu nacyo kibashe gutera imbere kizohore cama kivugwa mu bintu bitari byiza ahantu hari kabisa kitu turabe ko cyoronka ishusho nziza hamwe tuzobasha kukiraga abana bacu abuzukuru mbere n'abuzukuruza hari igihugu cyiza cyane muri rusange n'ukuri bijya jambo kwa gasore yavuze banahaye imyaka 54 koko rivuzwe no kuvuga ko none munsi jemu ndakora igisa kamaro ni byiza ko nitwo risuzugura ngo kumbure ngo ryavuzwe ngo haize imyaka ingana gutya ahubwo dukomeze kuri hagaciro tubyumvirwe na cyane cyane mbere tubashe no kuginovora hama nkarangiza kumbure nitworeza umunsi mukuru mwiza w'imyaka 54 Burundi bonye ukwikukira abarundi bose baba bangaha mu Burundi ababa mu mahanga hama Vladimir
Ike namudarashimye cyane murakoze. Urakoze cyane Protele ka Kadeni Jambo. Emi muri beneza?
Ewe.
Murafite namwe ico mushikiriza ijambo icyumviro?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Ningi gitekerezo natanga kinasa n'ikibazo mbaza no umutumirwa.
Yego.
Harabona ko mu Burundi hari intambara abarundi barahunga bamwe barahungira mu Rwanda none nagira ngo mubaze ubwigenge atubwiye abimo bavuga cyangwa se nubisha babyita kwikukira twenge ndabivuga mu Kinyarwanda kuko twari kubyita ko ari ubwigenge abarundi ubu arabona bagifite ubwigenge kandi bafite intambara ubundi nkasoza nifuriza abarundi umunsi mwiza ubwigenge ndetse n'abanyarwanda muri rusange murakoze
Emi reka duhe n'ijambo Didi Emi mirewe neza
halo
muratwumva Didi Emi
ego
murafite ikibazo murafite icyumviro duka kwijambo nyarutsa
Hello
nyarutsa duwe kwijambo Ye gara kumva nivyo bandanya.
Aha. Ami kivuza kimani nererano rwa kwanze. Nashaka nshimire cyane kuno mutwita kandi kimwe n'abantu bagize intambuko zitandukanye kugira ngo igihugu cyacu kibe cyarikukiye. Kandi abarundi b'umutima tubari inyuma tuzabukizuza. Amanara ikirundi amashyamba atakibazo.
Yego.
Uwo mutumire.
Yego.
Abona gute ukwikukira k'Uburundi kwacu? Abona Uburundi bwarateye imbere, bwateye imbere gute, ko intwaro zizakurikiranye. Wese wazigiriye avuga ngo atwaye nabi, ngiye guhindura, ariko mugabo ntitugeze arareba muri sawa ukamenya, ntacyahinduye.
Murakoze.
Ashaka musaba mutumire amahirwe atanga n'intererano ku bantu, ku bantu b'abanyapolitiki b'Abarundi n'abanyarwanda bo turi bamwe.
Urakoze DDM reka duhe ijambo Gérard Ndwayo agira icyo avuze ko byashyikirijwe na Proté na Emmy hamwe na DDM Proté wewe akaba yavuze ko ijambo rya Gwagasore gushika ubu ari ijambo rikomeye cyane rwose ijambo rifite akanovera yagize akanovera muri kahise muri ibi bihe turimo ikano muri kazoza hanyuma na umushya ntahe Emmy na wakaba yabaje ikibazo niba abarundi bafite ubwigenge ikibazo gisa n'icya DDM mujye ku ijambo umushya ntahe Gérard.
Murakoze nagomba gushimira abo batumire no kugaruka ku ntererano cyangwa ibibazo by'abajijwe nk'uko wa mbere yabivuze nibaza ko ijambo ry'umugani wa Rudoviko Rwagasore ari ijambo ry'intibagiranwa abarundi reka mbere n'abandi bari bakwiye kugendera cyane cyane mu byerekeye bya politiki ibi twita guverinanse nibaza ko Rwagasore yabitanguye igihe yariko ariyamamaza n'umugambwe wiwe Iprona mbere ku bwacu twarabigarutsemo n'igihe twari mu kwiyamamaza kuko twavuga duti atagira ubukuru nyabwo ntihagira iterambere nta mahoro ashobora kurama ubukuru rero nyabwo nibaza ko ari ikivugo kidashobora gushira kutishima kudashira isoni cyane cyane hari ikintu yavuze gikomeye cyane kivuga yuko abantu batsinze bakwiye kubera insinzi ni ukuvuga kubera insinzi nuko ibyitunganywa by'ubutegetsi cyane cyane gutuma n'abatsinzwe bumva baremye ni ikintu gikomeye kandi nibaza ko ari ikintu kuva Burundi bucikukira cyoba kitashimishije bamwe n'abandi hanyuma hariho uwa kabiri yavuze mbere yabivugiye mu Rwanda avuga ati none ko hari abahunze igihugu aha turashobora kuvuga ko igihugu koko cikukiye niko igihugu cari kukiye ariko igihugu cikukiye cama gifise ingorane kiraca mu makuba nkuko nabivuze igihe rero hari abantu bahunze igihugu no kuvuga yuko ubwigenge buba butosekaye uko nabo bari mu ngorane zidasanzwe mbere ubwigenge bukagabanuka ni nacyo gituma kenshi haba amapolitike kugira ngo abo bahunze basubire mu gihugu imvo zatumye bahunga zigatorerwa umuti muri ico gihugu bategereza gusubiramo ngaha rero nkuko yabivuze hariho ibitegerezwa gukogwa ni nk'ibi bya gatatu uyavuze ati none koko gwiki mubona igihugu carateye imbere kuva cikukira ngaha novuga ko atanyishu yivuga ngo twarateye imbere cyane cyane twasubiye inyuma cyane ni nacyo gituma ngaha twama tuvuga ko ntitwamenyera kuvuga ngo iki kirera cyangwa kirirabura abatwaye iki gihugu cyangwa abatwawe ni ukuvuga ko hariho amakosa baba barakoze ariko hariho n'ibindi byiza bakoze umwe wese rero arafise urugero cyangwa kwita responsabilite cyane cyane generasiyo z'ubu bakiga ku bya kubyabaye bibi ntibabisubiremo ibyabaye byiza ahubwo bagatuma bitera imbere ngaha rero no vuga yuko kumbure muri no myaka twari dukwiye gukubita agatima mpembero tukaraba ingene igihugu abarundi aho dushobora gukorera kugira ngo mbere iyo ntayo kwikukira ibe intayo kwikukira nyakuri haba mu bya politike haba mu bya mu by'ubutunzi cyanke iby'imibano benshi barakunda kuvuga ibya politike mugabo ufatiye nko ku by'imibano ikibazo cyama kigaruka ni abarundi barumva koko ko ico no kwita fierté cyangwa pride ko bafise agaciro bonyene ko igihugu gifise agaciro kuko igihugu naco kugira ngo gitere imbere nuko ababa bakibamwo umva yuko bagifitiye iyo fierté hanyuma bakagikorera naho nibaza ko hariho uruhara rw'ubutegetsi ukomeye ariko hariho n'uruhara rw'abanyagihugu nago nyene rukomeye
igame murakoze reka duhe ijambo abandi banywa nyuri radio ijwi rya Amerika bariko barabandanya kuduhamagara n'abandanya kutwumviriza turi ko tuvuga cyane cyane ku ntahe kwikugira kwikukira urundi bumaze imyaka 54 uronse iyo ntahe tukaba twatumiye rero Gerard Ndwayo turi kumwe kandi muri iki gihe na Federico mwiriwe neza Federico
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire nashaka ndamubaze mbe nyakubahwa ko tuzi yuko muri leta nta kuntu kujya fatiye kuri kujya kuntu wavuze ati kugwa civic ibintu kugugahira yo nta kuntu bagiye banye politique bari hanze muraba mukabagirira ikigongwe hanyuma bakagaruka bagafasha kubaka igihugu cyacu burundi niyo baba barakoze ibyaha mukaraba kuntu wagirira ikigongwe hanyuma akabazo kagira kabiri mbenya kubaha twebwe ko turi mu mashyirahamwe y'abakozi bo mu mazu bo mu gihugu cy'u Burundi ama tukama tubona yuko iminsi yose iyo turi ko turashyikiriza ibyiyumviro byacu yaba leta itatwumva cyangwa yaba n'amashyirahamwe magenzi yacu atatwumva hari icyo muri leta mwamuri ko muradutegekaniriza nganya kubaha ubwiye umukozi wo mu nzu wo mu gihugu cy'u Burundi agira ijambo nk'abandi bakozi nganya kubaha kukwira natwe dufise ikintu dukora hano mu gihugu cy'u Burundi muri leta ari cyo mwoshobora kudufasha hamwe twobituraganya kuba hanyuma kandi nako kagira gatatu kuri iyo radiyo twashaka imbere umunsi muzohimbaza imyaka 2 mumaze muri ko murasamirana muzoduhera agashimwe umenyesha makuru Thomas Kamirindi yagerageje gufasha abakozi bo mu mazu akaraha ijambo dushobora gushyikiriza ibyiyumviro byacu hama twagomba kubashimira imani bahezagire murakoze cyane
murakoze Federico icyumviro cyanyu ni nibintu mushikirije cyane cyane cyo musavye cyane mu turagishikiriza barongoye iradio ijwi rya Amerika turabiko kugashimwe ubukamuha kwera yitayeho abakozi bo mu nzu nkuko muyivuze reka duhe n'ijambo wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika ndayizeye muri beneza Isaiah muri beneza muratwumva bon ndabona ndayizaya atariko arumviriza radio reka duhe ijambo Thierry mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
fite ikibazo nashaka kubaza mutumire mbanza ndamahamwiriwe
yego
nagomba kubaza yo ndiko ndumvira ijambo rya Rwagasore umenga ibyo yavuze bya yaradze bizaba ibizashobora gushika mu nyuma abazanye none kuva muri 61 inyuma yuko amatora abaheze haba hakomeza kuba injyane za politiki ubu nk'abanye politiki nyine ko idongorane zava mu kuvanye politiki gira ingaruka mbi ko banyagihugu bwabo bato bato abanye politike bafite umugambi uwuhe wo gukinga ibibazo bya mayo kuva 61 gushika n'ubu bafite umugambi uwuhe wo gukinga izo ngorane kugira ngo abana bazovuka mu nyuma cyanke twebwe turi bato bato izo ngorane zizongere gushika kabazo sara murakoze
murakoze Thierry reka duhe ijambo Gerard ndwa yariko ibazo Federico yabaje sinzi ko ni ibazo misanzwe byo bazwa aba abari muri leta eka mu nzego za leta ariko n'umushyaka ntahe ndwa yarabaye muri leta ikarabaye umutegetsi kuva kera ariko agirageze ivyo bibazo
murakoze nibaza ko ibibazo byabajijwe na Frederic ni ibibazo bitomoye yashikirije kuri leta yashikirije cyane cyane afatiye nkuko yabivuze mu mugwi muri association y'abakozi arimwo yashikirijwe kandi biratomoye nibaza ko iradiyo yanyu yagize uruhara kugira ngo abashobora kubyishura ko canke kubitanga ku muco canke kubikurikirana bazobikora turabyizigiye hanyuma Thierry nawe yasubiye ku mpanuro no kubyo kwa Gasore yavuze akavuga ati ni nkuko yoba yarafise impungenge ko ibyo yariko agomba kwamirira kure ko byoshikira igihugu nibyo nibaza ko igihe wa Gasore yashikiriza iri jambo murazi ko mbere hari nabaye ibyo gucanamwo igihari imyamamazo kuko bamwe ntibagomba inayo kwikokira ku Burundi abandi bakayigomba nuko yari yabonye yuko harimo ibintu byo gucanamwo ibintu bibi biri hagati y'abanyepolitike kandi ni byiza ko yabishikirije naho kumbure inyuma yahavuye agandagurwa iryo jambo riguma ari irya karorero rero avuga ati none ko amakuba yagiye arakurikirana kuva muri 1961 gushika ubu hoba hari imigambi yihe kugira ngo ayo makuba ntazusubire kuvugwa ngaha muri iki gihugu ngaha no kwishura ko kuva intayo kwikokera murazi yuko iki gihugu cy'u Burundi cyaciye muri systeme politique nyinshi cyaraciye muri systeme politique y'imigambwe myinshi gushika muri 1966 kuva muri 1966 gushika muri 1992 hari umugambwe umwe kuva muri 1992 gushika ubu hari imigambwe myinshi nuko vuga yuko ibyo bihe bitatu byose so kuvuga ngo uko hari imigambwe myinshi cyangwa uko hari umugambwe umwe ko bahara byatandukanye mu byashikiye igihugu nuko vuga yuko ko bahariho ingeso z'inyifato mu banyepolitike haba mugambwe umwe cyangwa haba umugambwe myinshi ituma igihugu gihungabana kandi n'amahoro y'igihugu agaca ahungabana ibi rero novuga ko hariho bimwe novuga nko mu masezerano ya Arusha yo mu 2000 no mu masezerano yo guhagarika ingwano byo tuma dukinga izingorane izimbyane ariko nibaza yuko ayo masezerano kumbure abarundi ntibayasomye kumwe ni nacyo gituma twibaza ko ahubwo hari hakwiye kuba izindi nyigisho nizi kugira ngo ingendo yo gukinga ibya violence ni prevention de violence kandi ntibiri mu Burundi gusa biri no mu bindi bihugu cyane hagati y'ibihugu nibaza yuko habuze sinovuga ko habuze instrument kuko inzego ziriho none inzego zokora gute kugira ngo izo ndyane ntizisubire kuvugwa mu Burundi icyo nico kibazo gikuru ariko nitwo kwihebura nibaza yuko twicaye hamwe dushobora kubitorera umuntu
hari n'ikindi kibazo nkuko nabivuze mu ntango ko ari kibazo mu bisanzwe cyo kwishura nk'abari muri leta canke abari muri politique cyari cabajijwe na Federico yavuga ati abanyapolitike bari hanze muzobagirira ikigongwe baze nabo kubaka igihugu isinzi ko icyo kibazo ari mpari kucishura
nkuko nabivuze nibaza ko icyo kibazo nkuko jewe ntari muri leta ubu sinshobora kucishura ko nibaza ko abasirukira leta ari bo bashobora kucishura
murakoze reka duhe ijambo abantu banyanye bi radio hijwi rya Amerika turi kumwe na Alex mwiriwe neza
mwiriwe Frederic
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndaso twaro dushaka tubiri
yego
bwa mbere nagiye mbazanya kubaho mutumire jengerageje kumva ijambo nyirishubare kwa Gasore yavuze na ngize cyano kitana arize ndabona yuko kugira ngo ibintu bigende neza mu Burundi hari yakenewe no kuvuga barongozi kugira ico bakoze gikomeye hanyuma natwe abantu bato bato tukabakurikira kubera nagomba nyimbaza rero uyu munyakubaho mutumire nti bega kuva nyuma ya gasore nyuma ya jamu gasore yavuze mu kiyundi bati uti nkoko ntutici bice ko yaza yabivuze ubwo barongozi bamukurikiye barakoze ico bategeza gukora nyuma natwe ngo tubakurikiye nimba ntaba ndakibajije nabi yashaka kutubwira muri make intwaro zageze yakurikirana aho byagoraniye kugira ngo ibintu bigeraho bigeze uno munsi hanyuma akabazo ka kabiri nari ndamwibarize ambabareye cyane igihe yari karitoza mu kibanda cy'umukwe bwo mu 2010 na 15 muri ambabare yanagomba nje ntiyashitse aho nari imperereye nabanda mubaze ko ari twagize imana akaba ari mu mugambo yitona mu migambi yari afise yuba koko yarakurikiza yari yashize imbere imigambi ya gasore nk'uko yari yatoranye umugambo wiwe nimba tubaze twanze twaba twumvikanye yesha gutumira ku muco ndabashimirangira
murakoze reka ivyo bibazo bibiri mubajije aravyishira mukanya ni mubajije ikibazo cy'ambere kivuga kibaza niba abarongozi batwaye Burundi kuva rwa gasore agandaguye niba batakurikije umurongo wiwe eka ivyibutso vyose eka ivyivugo vyose yashira imbere mukamwaje n'intwaro n'igihe ariko aritoza niba ariko kurikiza iragi jagwa gasore umugambwe nagwa gasore yarimo reka duhi jambo wundi munywa nyu radio ijwi rya America Paul muri beneza Paul muratwumva
twabara mu kicenga ku ijwi rya America
muri beneza murafise cimviro murafise ikibazo
akabazo twagomba mumaze muturamukiriza umutumire
yego arabumva duga ku ijambo
akabazo ka mbere tuzise
yego
twagomba kubaza kuva umuganwa rwo kwa gasore yaronde incungu yo kwikukira kuva
wihute mushyana he Paul urunyarutsa kanya ni gato cyane rwose baza ikibazo baza ikibazo wihuta uzobukoze baza ikibazo wihuta
ko twumva abo bashinga nawe bagendanye n'umugano wa Rudezigo rwa gasore bari babonye imigabo n'imigambi iyo yari afise nta kuntu bogira icyo baterereye kugira abarundi bavavamiye n'izinjyane zama hagati yabo utavuga ngo umunyamahanga abagirira nabi aribo bagiriranira nabi hagati yabo
ego me urakoze ikibazo cyiza Paul reka duhe n'ijambo Egide muri beneza
mirwe
munafite ikibazo munafite icyumviro
turafite ikibazo ibibazo bibiri
yego
ndagira ngo nshimire abo batumire mwatumiye twishimye cyane ariko ikintu nabazaga ese murebye neza ubwigenge cyangwa se kwikukira mu kirundi ubwo twabuhabwaga hari byari abakoloni batari batigeze batugezaho cyangwa se bari bangizaga ariko abayobozi bagiyeho nyuma y'ubukoloni nawe mwagiye mubona yuko batitwaye bibereye ngo batware neza abanyagihugu ese ikibazo nabazaga batumire bakurikije ubusesenguzi na experience bafite babona koko ubwiyenge ibihugu bya Afurika cyane cyane ubundi n'u Rwanda bari bakeneye barabugezeho bikurikije n'izi ntambara zagiye zikurikiraho za 1973 mbese n'andi magandagurwa agiye aba mu Rwanda no mu Burundi ese wajya babona koko ubwiyenge bwaragezweho cyangwa ni igisanga ubwiyenge ikindi na kindi gisa nk'ikibazo nababaza ese kugira ngo abanyafurika cyangwa se ibihugu byacu byo mu karere Burundi n'u Rwanda bigire ku bwigenge mwaburyo twa abategetsi bacu bakora iki cyangwa se twebwe abanyagihugu twakora iki kugira tugere ku bwigenge cyangwa se kwikukira kubereye sawa murakoze
murakoze Egide reka Gerard Ndwayo agerageze ishure ivyo bibazo byabashiga ntahite baje kubaza ibibazo bitomoye aho yari Alexis Paul na Egide munduke ku ijambo cha Nigeria
murakoze nagomba kushimira abahejeje kubaza no guterera hari kibazo cyabajijwe cerekeye uburongozi nkuko wagasore yabihanuye hanyuma mbere wabibajije ati yavuga ati none mu myaka yakurikiye mubona impanuro kwa gasore yashikirije abatwaye Burundi barazikurikije ni kibazo nyamukuru kandi ico kibazo ari no munsi canke jo canke hijya yejo kizoguma kigaruka umuti kubera iki ijambo umuganwa w'uduko kwa gasore yashikirije ni jambo bikomeye cyane rizokwama ari bakarorero ku gihugu cacu mbere no kubindi bihugu kuba yarakurikijwe ndibaza yuko ritakurikijwe ijana ku ijana ko muri hari abarongozi bamwe bamwe uba barakurikije ibice bimwe bimwe ariko ngaha mu ncamake no vuga ko twoja kuraba ingene ibyitunganywa y'intwaro ya demokrasi byabaye hano mu gihugu hano vuga systeme politique ariko systeme politique yonyine ntihagije mbere n'abayirongora no kuvuga abategetsi n'abarongozi bafise uruhara hariho ama institution hariho n'abarongora ayo ma institution institution irashobora kuba nziza ikubakwa neza n'amategeko usanga yoba atomoye bihagije ariko abarongozi bagaca bayahinyanya urukundi ugasanga ntibabikurikije nico gituma kenshi usanga hari amakosa kandi ayo makosa agahindira igihugu mu manga nibaza ko ico kibazo no kwishura no cishura gutyo hariho uwundi yambajije ati none wewe ko wagiye kwitoza mu 2015 uravye impanuro za kwa gasore warazikurikije kubwanze igihe naja kwitoza nserukira umugambwe w'abadasigana iprona muri projet de societe mbere yabibajije nico nashira imbere kuko nashira imbere ijambo rya kwa gasore navuga nti hatagira ubukuru nyabwo ntihagira itekane ntihagira iterambere niyo yari niyo cyo cari kivugo cya projet de societe kandi nagomba ko Burundi buja ku rugero rwo hejuru mu byerekeye iby'iterambere no kuvuga yuko kubwanje kwa gasore niwe yari indongozi haba mu by'umugambo w'adasigana iprona canke mu byerekeye iby'igihugu kumbure ashobora kwibaza ati none ko wagiye kwitoza hari n'abandi batagiye kwitoza ni kubera iki ico nashize imbere no mutima wo kuremesha abarundi kuko niko byari ibihe bigoye ariko jewe navuga nti harageze ko abarundi bashobora kwitsinda bashobora kwihangana nimwe kwa gasore avuga ati mureke gushira isoni mumenye igikwiye gukogwa n'igikwiye kurekwa naho kitoba kikunyuze ni ibintu bikomeye cyane usanga mbere birengera inyungu za politique imedia hanyuma ica gatatu n'ubu yavuze ati ubwigenge urabye iby'abakoloni aho bari batugejeje ubu turi mu ntwaro ishingiye kwitunganywa by'ibya politiki ubutunzi n'imibano bigigwa n'abavuka gihugu mugabo akavuga ati none ubwo bwigenge bwo bari ugukuri ico ni kibazo gikunda kubazwa kikabazwa cyane cyane kuri bihugu biriko biratera imbere ikibazo cha souverainete ubwigenge ni nyabwo kuko abene gihugu no kuvuga abanyagihugu abavuka gihugu nibo batwara ico gihugu nibo bitunganiriza ibyabo ariko ukwikukira nkuko nabivuze igihugu kiraronka ijambo mu makungu no kuvuga abavuka gihugu nibo baja kugiserukira mu makungu kandi bagatuma icyo gihugu citunganiriza ibyabo ariko ukwikukira bivuga ko intwaro ya demokrasi no kuvuga intwaro abanyagihugu biyumvamwo nabo nyene bakagira ico bashikirije badatamikwa ijambo no kuvuga igihe abakoloni bagiye hanyuma hakaza abategetsi babavuka gihugu ni ngombwa ngo abategetsi bashobore guha ijambo bikwiye bihagije abanyagihugu
iyo niyo demokrasi
y'ukuri ni demokrasi nuko kuvuga kuko demokrasi itegereza gushingira kukubaha agateka kazina muntu kukubaha amategeko kukubaha ubwigenge bw'abanyagihugu ico ryo kiguma ari kibazo ni kiguma ari kibazo kuko nkuko nabivuze haracari hagahaze kandi tukwiye kubikorera
tubibutse nshuti mwese komunika murandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turasozera ikiganiro ariko ndafise abandi banywa nyuma iradio ijwi rya Amerika James na Jean-Marie reka dutangure kuri James. James mwiriwe neza mwegere telefone mvuge cyane hanyuma nimwa mufite ikibazo cyane cy'umviro mugishikirize
go kubganje yari intererana agomba gusa n'uterera
yego
zambeho mbanje gushimira mutumire ku nsigwa ya kaduha naho twumva yuko menga si twitahura kumwe tubyumva kumwe nicyo gihe tuba turimo hama nagomba ndamwibariza umutumire biraboneka yuko uko imyaka yagiye irahera gushika kuri imyaka 54 Burundi bumaze bwikukiye amajambo Mugano Ludoviko yagiye aravuga abaperezida bagiye baravuga benshi batandukanye ariko ubona habuze iki kugira ngo bakwirikize nyabona mu mvugo barabivuga ariko mu ngiro gukurikiza ibyo yavuze cyangwa ibyo yakoze bikagorana hama
i telefone ya James ndabona isani yacitse ariko ikibazo yabaje ni kibazo gihambaye cyane rwose ko avuga ko abarundi ikabumva icivugo ikani cibutso icivugo ca Ludoviko Rwagasore incungu y'u Burundi ariko kubishyira mu ngiro bikagorana reka duhe ijambo undi munywa nyibiryo ijwi rya Amerika Jean-Marie muri Veneza
Irene
sandabumva murafite kibazo murafite cyimbiro akanya karagiye mubaze mu kanya gatoyi cyane gose kugira turabe ko mushika nahe Gerald ndwaye ubaha inyishu
boje nse interano gyanterere no tutanga gushimira umutumire bwa mbere na mbere hama ikina gyamvuge kujaye no kwikukira twari tumenyere ko abari demokrasi abantu bakidegenza bimenyesha mako bigakora kuri kwa ariko turaze mu kigo cyacu cy'u Burundi ubwiza aravugana akamwumva arafungwa adafunzwe nakicwa cyeye kubwanje no vuga ati kwikukira zaheranye naho kwa Gasore yabivugiye neza ko bitarapfa murakoze
Jean-Marie reka duhe ijambo mushyana Gerald Ndwayo agira icyo avuze kubishikirijwe na James na Jean-Marie
murakoze James na Jean-Marie ibibazo byari bitomoye James avuga ati habuziki nibyo habuziki ikibazo gikomeye aho twari dukwiye kugifatira ko kugira tugire nk'amaseminere tuvuge duti habuziki ku rugero rw'abategetsi habuziki ku rugero rw'abanyagihugu mu mice yose habuziki n'ikibazo kuko urumva hari ibyo abantu badashika ko bareka kubishika ko kubera iki kubera impamvu zibava ko cyane kubera impamvu ziva ku bindi bintu nizaba zibava ko dukeneye gukora iki kugira ngo bahinduke nizaba ziba kuri environnement manu kuvuga ibitabava ko biva ku bindi twokora gute kuri za environnement kugira ngo ibintu bihinduke nibaza ko ni kibazo gikomeye twari dukwiye gukorera ko sikuvuga ko mfise inyishu itomoye ubu ariko ikibazo igihe utanguye kubaza utanguye gutora inyishu nibaza ko iki dukwiye kugikorera ko hanyuma icya kabiri hariho washikirije ati independence no kuvuga kwikukira bisigura ko mu gihugu haba hariho demokarasi nyayo haba hariho umwidegembyo ukwiye nibyo cyane ndabishigikiye ni nacyo gituma ngaha nk'uwo yabivuze ubwa mbere ati habuziki twari dukwiye gusubira kwiyumvira ingene twotsimbataza intwaro ya demokarasi ingene ukwikukira bivuga gutsimbataza intwaro ya demokarasi hanyuma umwe wese akamenya icyo ategereza gukora
mu gusozera nshaka ndabaze nkuko umwe mu banywanyi abivuze imvugo ntigira ishigwa mu ngiro ivyo biva kuki amasegonda 20
murasaba gusubira mu cyo kibazo
ndabona kanya katujanya ariko nibaza reka ico kibazo nibaza ko tuzokigaruka ko kuko akanya katujanya ahubwo reka tubonera akanya ko kubashimira cyane gose mushya ntahe jandi wayo ko ngoye mu kaza mari mufise ayandi mabanga menshi turashimiye n'abanywanyu radio ijwi rya Amerika baduhamagaye Protemi Aimé, Didi Aimé, Frédéric, Gide, Alexis, Paul, James, Naïse, Jean-Marie. Tu as chimé Mouissé, Koukani Matou, Koukila Moutou, Hamagare, Moutou, Evdi Moulou, Danyou, Nuyaz of Danyou. Tu as chimé ingénieur, Yadoufage Mouhinga Pridouma, Tukadou Chimé Kani Nafatou, Yadoufage Koukila Nyakiga, Nuyaz of Danyou, Mouissé, Mouraka Kanyarero, Tourneo Kouassezra, Mouguila Mahoro, Mouissé Mouissé.